abegwa n'amatati nka bose baramaze guhabwa ubutumire abandi nabo twizeye ko buzobashikira vuba cyane. Uko niko ibiro byo muhuza byatangarije ijwi rya Amerika. Muri abo begwa n'amatati bamaze guhabwa ubutumire harimo leta y'u Burundi, umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abahoze batwara Burundi n'abandi. Isoko ry'amakuru yacu rivuga ko ari urutonde rw'abantu barenga gato 120 bazotumirwa, harimo kandi n'abatavuga rumwe na leta, baba abari mu gihugu nk'umugambi Sabanyafrodebu ishami ry'umugambi Iprona riri mu runani Amizero y'Abarundi, umugambwe Iprona uri muri leta, n'abandi banyepolitike batwara imigambwe itandukanye. Ibiro vyo muhuza Benjamin Mukapa vyemeye ko bimaze guha ubutumire n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu bari mu runani Senared. Abo ni nkuru twa ruguru runani Charles Nditije, umunyamabanga nshingwabikorwa wabwo n'uwahoze atwara inama nshingamateka Pio Ntavyo. Hanyuma haratumiwe kandi abantu babiri basorokira umugambwe MSD n'abasorokira umugambwe SNDD ya Leonard Nyangoma. Ibiro vyo muhuza Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania bisigura ko kubona hatarungiswe ubutumire bugenewe urunani Senared rwose, aho gutumira abarugize ku giti cabo vyatumwe nuko hari abari banse kwitaba kwicarana n'ubwo runani. Ibiro vyo muhuza birahumuriza ko ata kibazo na kimwe kirimwo. Nawe biruko abo bagize urunani Senared bobo siko babibona mu itangazo baheruka gushira habona. Charles Nditije arurongoye avuga ko bitumvikana. Ikindi kibateye amakenga nuko no kubutumire biswe aba acteurs politiques, aho gutumirwa nk'abatavuga rumwe na leta canke nk'urunani. Iruhande yabo n'amashirahamwe yigenga amwamwe aramaze gutumirwa, ni nk'ishirahamwe Oricome rigwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Iryo shirahamwe mbere ryarungikiye urwandiko muhuza Mukapa rimusaba ko atohengama mu gutumira. Gabriel Ofyiri atwara iryo shirahamwe abona ko muri ivyo biganiro bizotangura itariki 27 ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12, igitigire c'abatumire bemera ubutegetsi congana n'igitigire c'abatabwemera. Gutyo ku bwa Rufyiri hakaba ibiganiro hagati y'impande zibiri zinganya inguvu. Ahamagarira umuhuza gutumira uwo wese afite ico yoterera naho yoba atemegwa n'ubutegetsi. Ico bikoze hari uwundi mugwi w'amashirahamwe yigenga agwiriyemwo ayahunze igihugu yiyamiriza ivyo biganiro, avuga ko atabiganiro nyizina bizoba afatiye ku butumire bwatanzwe. Ayo mashirahamwe co kime na bamwe bo batavuga rumwe na leta bo mu runani Senared batangaza ko batazovyitaba. Gusa abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bari mu gihugu bamaze guhabwa ubutumire bemereye ijwi rya Amerika ko bazokwitaba ivyo biganiro. Bitekanijwe ko muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri bihuza Abarundi, hazovamwo amasezerano yo gutuma indiyane za politike zihari zihera nk'uko vyemezwa n'ibiro bikuru vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu itangazo uwo muryango washize ahabona uvuga ko umuhuza yiteze ko hazokwitaba abanyepolitike benshi bashoboka kandi ko bazoshira imbere ineza y'Abarundi. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.